mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio ndwi muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni vewa radio yacu.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze nchuti bakunze mu kiganiro muri isanga cuno munsi nkuko twakije ku mbuga ngurukana bumenyi uno munsi muri isanga turongeye kubaha urubuga muramenyere ko iminsi yose ya kane muri isanga twibanda ku vyagateka kazi na muntu mu minsi 5 tuzaduseze 2019 twinje mu 2020 igisata cagateka kazi na muntu cifashe gute aho waruri mu 2019 aho korera aho gendera aho ubaye nivyo dushaka ko mutubwira haricho unegura waneguye muri ico gisata bivanye n'ivyo wabonye ivyo waciyemwo ivyo wumvise urifuza ko ico gisata co kwifata gute mu 2020 nivyo tuzakugaruka rero muraza kutubwira ico gisata uko mwakibonye muri uno mwaka turiko turasozera tukanabusozera twongera tubashimira kandi kukuntu mwabanye natwe mu biganiro vyacu bitandukanye yaba muri isanga yabiwanyu mu ntara yaba dusangira ijambo yaba dususuruke nibiganiro byinshi turategurira mwarakoze cyane kubana natwe turongibandanya kandi tunabipfuriza Noheli nziza aho muri umwanya ni gwanyu kuvyagateka kazi na muntu mu 2019 uko vyari biri ningene mushaka ko bizoba mu 2020 akaririmbo ni Stand Up ka Bob Marley. I know you don't know what life is really worth. It's a all that Peter told after story I've never been told. So now you see the light, hey, stand up for your right. Come on, get up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth. And now when you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Yeah, yeah. Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in a Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light, what you gonna we gonna stand up for, yeah, right. Yeah, so yeah. You better get up, stand up.
Bob Marley mukaririmbo kiwe Get Up, Stand Up For Your Rights, ngo haguru kuganira amateka yawe. Nuko rero nshuti bakunza aho muri ateka kazi na muntu byari byifashe gute mu 2009, aho wagendeye, aho baye, ibyo waciyemo, ibyo wabonye, hayicunegura, hayicushima, nyimba hari icunegura ushaka yuko mu 2020 bizogenda gute. Twabahaye akanya kugira ngo mushobore kutubwira uko vyifashe. Wa mbere duse ni Olivier Ikadze.
Ego
herere ga Olivier.
Cindi bujumbu.
Ibujumbu ramajana.
Bujumbu kumutanga ndu mwenyeshi wa University Burundi.
Muri University Burundi.
Bo, turi inga, siko turi.
Hanyuma rero ico gisata cagateka kazi na muntu mu 2019 ngaho iwujumbura urakivuga kwiki?
Igisata cagateka kazi na muntu iwujumbura kindi ko ndaraba hirya no hino ndabona ko ariko ikeneye. Yego.
Byari byifashe neza.
Oya byari byifashe neza, byari byifashe neza muri rusange umuntu ayikarara.
Ugatanga nk'uturerero nk'utwahe? Olivier,
you have 51.
Olivier turumva tudashobora kumvikana aga telefone kiwe kara tujanye ariko turongera kumuhamagara. Turabandanya tubakira muri isanga y'ino musa gateka kazi na muntu kari kifashe gute mu 2019 aho muba umwagende ivyo mwumvise ivyo mwabonye 2020 muripfuza ko icungisata cyo kwifata gute muri rusange. Muri isanga misi yose kwa kanini vy'agateka kazi na muntu akaririmbo nirekura iyo ntama kumugwi Lion Story mu gihugu cyo Burundi.
Come on, Hande kuwangu mwana wimana Begu woyo tiniki Mkongu wagonye kukuhe Kenya Uona zori mboga kukosa Reku omurata Igire amarembe Umuzidiki Reku omurata Igire amarembe Umuzidiki Reku omurata Igire amarembe Yeah.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turase na Okero kuri umurongo wa telefone. Okero ikaze aho herere ni he?
Makoze makoze uwa Daniel.
Uherere hehe?
Ande maje wa Uganda padei kuboda na Sudani yetu.
Agateka kazi na muntu mu 2019 kari kifashe gute kubgawe irya nino hama ico washimye n'icahe nimba hari ico waneguye urashaka ko bigenda gute mu 2020.
Agateka kazi na muntu ona mwaka na gombona kukagenze neza muko n'umuntu abifuza uko uburenganzira bwe bwubahirizwa. Kubera ko twagiye tubona ko amagovernment kenshi ashinzwe nko kuba ariyo yarinda umuntu ariyo ahungabanya hagati k'akazi na muntu. Ibi bikatubabaza cyane. Ukibaza ni gute government ishinzwe kuba yarinda umuntu ariyo imuhungabanyiriza umutekano. Ukabona ko ari ibintu biteye ubwoba cyane muri uno mwaka. Kubera ko twagiye twumva ibitero byinshi bikorwa ariko ugasanga government zifitemo nk'urugero tugiye muri Congo. Congo urebye abagateka kazi na muntu kari guhungabanywa cyane ku munyekongo kandi intambara zitezwa na zimwe government zo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Abo bagiye gushaka iyo ntibaba aribo bajya gushakayo ahubwo bika umuturage akaba ari ujya kwicwa bakagenda bakisahurira ubukungu bwa Congo bagapakira indege ariko wa muturage akarere witwa abo bagiye gushaka niba aribo bashaka ugasanga government zabigizemo ukuboko gukomeye cyane.
Aha tukanibutsa yuko iyo bavuza ugateka kazi na muntu baba bashaka kuvuga nkuko unibisigura yuko ayica umuntu yemerewe akabwiriza kuronka yakibuzwa akabisaba biciye mu nzira nziza kandi akubahirizwa muri uko kumva ko abishaka canke abwirizwa kubironka ariko uko ku
ariko akoneza
banduka ku jambo waho gutari ariko
nkuko UN yo ibisaba ikabisaba ko umuturage agomba kuba uburenganzira bwe bugutagira aho bugarukira. Abo nk'igi akenshi twagiye tubibona ko usanga hariya nk'umuturage we aba adashobora kuba hari ibyo we muri washaka gukora ariko akabibuzwa hakabibuzwa n'amareta. Nk'urugero iyo bafunze imipaka bagafunga amaredio ya Voix d'Amérique Burundi na BBC bakabifunga ubunize wa muturage ijwi rye uburinize uburenganzira bwe uba ububujije ubuhungabanyije cyane. Iki kikaba ari ikintu usanga nabyo biri mu bihungabanya uburenganzira bwa muntu. Ariko ndashimira ino government yacu ya Uganda uri gusanga ko mu burenganzira bwa muntu nta ubona ko bo baragerageza cyane ukagaragaza icyifuzo cyawe nta gutinya ukaba wabaza umutegetsi utariko ibi n'ibindi kubona bimeze gutya ndasaba ko duhindura gutya.
Ariko hariho n'abandi hariho naho uvuze ko bimeze gutyo hariho n'abandi mu makuru atandukanye twagiye turumva ngaho muri Uganda hariho nko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ba Bobi Wine bagiye baravugwa ko bakurenganzira bwabo butandukanye. Uyu yaragarutse cyane gose mu makuru yo mu 2019 aho yagiye arerekana ko ariho amanama atemerewe baramuhagaritse akatari gake abiwe barababurabuza.
Ariko ho wenda tikatugara urebye Bobi Wine ruhande rwa Bobi Wine afite abayoboke benshi cyane cyane urubyiruko. Mu gihe yagerageje kugana akagira ngo aguruke agaragaze ibitagenda neza mu gihugu bigaragara we yaragerageje nubwo yageze ubwa aterwa za tear gas cyangwa se akaba yagirirwa nabi mu bundi buryo agafungwa yaragerageje agaragaza igitekerezo cye ndetse n'abayoboke barabigaragaza. Polisi igera nubwo iba uburenganzira bakigaragambya nubwo hari igihe cyageraga bakabahagarika wenda se hari uburyo babafata ukundi ariko bikagaragara ko bagerageje. Ariko urebye nka Rwanda cyangwa Burundi ho ntabwo bishoboka kuza kugaragaza igitekerezo cyawe urakigaragaza usange batangiye kukureba mitsingi unyerezwe uburi bw'irengero ugasanga wa muturage muri ibyo bihugu koni kibazo kenyeri ariko nibwandi bona ko hari tandukaniro
hanyuma ga okero muri make ugashaka yuko mu 2020 igisata cagateka kazi na muntu reka tuvuge umugabane wa Afrika amatuve ku mugabane wa Afrika dutandukira ivyo bihugu bitandukanye Uganda Kenya Burundi Rwanda Congo Tanzania ako karere urashaka kwico gisata kizoba cifashe gute mu 2020 nico kosogwa
ikembona leka ndasaba abategetsi abategetsi nibo barebwa nge nibo ndeba cyane cyangwa buri mwe wese nibareba nibo badufite mu maboko nibo baduha ubwigenge nibo batubwira ati mugaragaza ibitekerezo byanyu bo bagerageze batureke bari ko umuturage agaragaza icyifuzo cye nimba akunenze tumubone nk'ikibazo kubera ko nibona nk'ikibazo ubutegetsi buzahora busubira inyuma n'ubundi igitangazamakuru ntufunga imipaka nta mpamvu igaragara ahubwo ari ibibazo biri hagati y'abo bategetsi bari hejuru bareke umunyarwanda cyangwa se umunyauganda cyangwa umunyakenya agaragaza ibitekerezo turi kureba impinduka hano Afurika Sudani ya ruguru karicyo mwumvise ko ejo bundi bahaye baretse ubwo abaturage bakaba bakwizihiza nabo Krismasi bakajya bayizihiza nk'abandi kubera ntabwo byarimenya ko Sudani yizihiza Krismasi kubera imyemerere yabo ya kisilamu
kandi barabyishimiye cyane rwose baravuga bati ikintu ciza
cyane natwe twegereye boda ya Sudani twarabyishimiye cyane kubera ko na Sudani yino yepfo naho abagore babahaye ubwigenge bwo kwambara amapantaro
hari barabahaye ubwo bwigenge barongera ko n'ubundi hari byinshi byagiye banivyo muri ico gihugu byagiye birorohereza abapfasoni ego
bisi cyane none reka basabe nyabuna abategetsi mureke tugaragaza ibitekerezo byacu muri ibyo bihugu byacu uri opposition cyane mureke kuba mwabagirira nabi bagerageze bareke buri muntu agaragaza ibitekerezo bye nimba ari opposition ntamurebemo nk'ikibazo ahubwo amurebe nk'igisubizo kubera opposition ntabwo ari uguhakanya uwo mutegetsi ahubwo abarimo ahakanya ibitagenda neza imufate inteko ishinga amategeko ngo bazigire nk'iza president cyangwa inteko ishinga amategeko n'ishyaka riri ku butegetsi ngo bazivugiremo bareke umudepite agaragaze igitekerezo cye wowe president utagombye kumubwira ngo ngo igitekerezo ngewe shaka ibyo bizadufasha tubone ko ibyo bihugu bifite freedom twebwe twifuza
nakoze cyane rwose okelo ugira umunsi mwiza
namwe umunsi mwiza kandi mukomeze mugire ibiroko byiza cyane
urakoze cyane rwose ejo ugiye muri Washington DC akaririmbo ni Afande n'akaririmbo ka Bobi Wine n'uwo mu gihugu cya Uganda ntavuga rumwe n'ubwo butegetsi nk'uko twari duhejeje kubivuga yaragiye araboneka akatari gake muri politike y'ico gihugu muri uno mwaka w'2019 akenshi akavuga ko amateka yiwe atari yubahirijwe undi dufise ni Thomas kundi murongo wa telefone Thomas ikaze
mahoro
ego herere gatoma
ibujumbura
hehe ibujumbura
ego
amaja hi bujumbura
mungagara
duga kwijambo
je anini umwaka waranzwe n'ibintu bibabaje byinshi kifuza ko uwo mwaka wogira ihinduka rinini ikibazo cya mbere umwaka wararanzwe n'ubwicanyi bujyanye n'abantu batavuga rumwe na leta muri politiki
Toma ariko imbere ko tubandanya uramajahe ko hari ibintu biriko biravuga nk'umuntu ari mu ahantu babaza uri he
ahantu hari ihinguriro nicyo gituma bumvikana ibintu bariko barahondagura
urashobora kwegera inyuma gato
ego
kuko biratubabaza mu matwi
muri make hararanzwe n'ubwicanyi bw'abatavuga rumwe ku butegetsi kwivuga yuko ibyo muri uwo mwaka narijya twimirije amatora ibyo bintu byohagarara kugira amatora azoba yatekanye ama hariho n'ikintu novuga ko cyabaye ingorabahizi uburenganzira mu bijyanye na journalism nko kumenyesha makuru n'irinda maradiya giya rugagwa abandi bakabuzwa gukorera mu gihugu tukifuza yuko umwaka abamenyesha makuru nariga ari bo byisho by'abarundi mu gihe tuba turi mu bibazo ari bo twitura ubwa mbere yuko boronka uburenganzira bwo gukorera mu gihugu cyose mu gihugu cyerekana ko hari amahoro na demokarasi n'abamenyesha makuru harimo demokarasi n'ibindi bidategezwa guhara hanyuma mu bijyanye na demokarasi kandi harakwiye kubaho kumenya demokarasi ni iki demokarasi si gikenye demokarasi no kumvikana no kubana n'abandi mudasanga ibyimbiro mukaraba ibyimbiro bitandukanye mukabiteraniriza hamwe kugira byubake igihugu ego ama hariho n'ibindi byagiye bibonekaho uhura amareta agenda arivanga n'ibintu by'amadini twifuza yuko bitosira kugaruka
akarorero ni nk'akahe
akarorero arahura n'idini kanaka nk'abadivantiste harabaye ikibazo kagaho bashamirana no kufunga bamwe barapfungishanya nuko ibyo bintu byarababaje kubona harimo abantu ubutegetsi bwabyinjiyemo
yo
kwifuza ko amadini yokwigenga agaterera mu guteza imbere igihugu mugabo ntihagire ubutegetsi bushyiramo akaboko ku buryo ubura habayeho iryanjye ubutegetsi bufitemo uruhara rero twavuga yuko icyo kintu burema cyoba kirasa kugira itere twinjira mu gihugu gitekanye
hama hariho akantu uvuze Thomas ko kamenyeshamakuru wagarutse ku bapfunze ni iki no munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza aganira n'abanyagihugu ku kiganiro gicaca cye kuri telefone yagarutse ku kibazo cy'abamenyeshamakuru bayi wacu bapfunze yavuze ati mu majambo y'Iwenduguruye twa Mugina ipfungwa ry'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu ntibivuze yuko ubwigenge bw'itangazamakuru muri ico gihugu busubira inyuma ahubwo birasigurika yuko ukwigenga mu kumenyesha makuru gufise aho kugarukira ivyo vyo urabivuga kwiki
ndenibaza ko kuri rya byabajya journaliste n'ukuri n'umwana atakiye mu kuntebe y'ishuri arashobora kubona ko habaye kurenganywa kuko bariko bakora umwuga wabo kuza kurondera inkuru kandi ukabimenyesha ntugende ubundabunda ukabimenyesha abatware ugaca ufatwa ugapfuga utaranashikayo ugaca wagirizwa yuko uruhungabanije umutekano w'igihugu nukuri ntawe utovuga yuko harimo akarenganyo gusa ego umwidegembe urahari ubwo umwidegembe kuhura abawufise mu bamenyesha makuru ari ba bandi uhura amaradiyo yabo yemera gusaasiaukasihura aboneka ko ari umwasi niyo ngorane dufise mu gihugu
hanyuma mu 2020 ukabona ko inzego zitandukanye haba mu Rwanda mu Burundi muri Uganda n'ahariho hose cane cane nko mu Burundi hariko haregereza amatora inzego zitandukanye zokorana gute n'abamenyeshamakuru kugira ngo ubwo bwigenge bw'umwe wese n'agateka k'umwe wese kubahirizwe
muri make umenyeshamakuru bwa mbere bwo arafise icyo yahamagariwe gutohoza amakuru akayashyikiriza abarundi niwe muntu uvuga yuko afasha abanyagihugu bwa mbere kuko niwatuma n'amareta ashobora kumenya ibiriko biraba ari bibangamiye abanyagihugu kugira babitorere umuti kuko nicyo gituma navuze ko ari inkingi ifasha muri demokarasi rero mu gihe umumenyeshamakuru atariko arakora neza canke akabona bapfa ntabivuge yovuga yuko aba ari umumenyeshamakuru kuko uwo ndamushyira abanyapolitike mu bandi ege nibaza ko umumenyeshamakuru akwiye kuvuga ukuri atarenganije kandi bahamagara abanyapolitike nabo iyo umumenyeshamakuru amurondeye kwitaba telefone kugira inkuru iri nkuru yuzuye ntihabe za nkuru uhura zavuzwe umenga ziri uruhande rumwe nizo zigaruka zigateranya abanyapolitike kubera bataba bemera kugira icyo bita droit de réponse kugira bisigure ku nkuru iba yavuzwe bavuge ukuntu bayibona n'ukuntu bayumva ushobora umumenyeshamakuru tumenga arahengamye kandi aribo bamutaye mu ikosa kubera baze kumuha ikiganiro
urakoze rero ugira umunsi mwiza ngaho onye ibujumbura mu ngagara Toma
ego murakoze namwe
ego turase kandi na Jean ku yundi murongo wa telefone Jean Icard
ndabumva
uherereye
rero mperereye mu gisagara cya Gitega
ku murwa mukuru w'u Burundi
ego ku murwa mukuru wa politiki
haravugwa makinga
havugwa nta kidasanzwe vraiment umutekano ni wose muri rusange turashimye. Then ashaka kuvuga ikintu cyake iso zagateka kandi na muntu usanzwe uherereye. Mhm. Ndabona kagateka kandi na muntu kasana kati imbere. Mhm. Ubwo musanzwe nziye nkaho ndi ingahe giteka ndakunda kutegereza nka girike.
Mhm.
Ntabwo ndanwa cyangwa ngo muri zigingiro by'ubwiwe.
Mhm.
Kuko mwana shimba hari hano ikigo cyane kagize ngaka kandi na muntu se ni hafi.
Mhm.
Kandi ni n'uzenya ni nimero nimero tora gutelefona ko hagize nk'uwo bari katuguhohotera kandi kagukurikirana.
Mhm.
Sago ki ari wa.
Mhm.
Ariko singora rimbona ziba ziri muri iki gisata ni nyinshi kandi kakaze na muntu hari hano bese yitiranya uhohoterwa no kuguhana.
Mhm.
Kuko bese bayitiranya ngo demokarasi katasanga demokarasi twese ntituyitahura kumwe. Demokarasi irafise ahantu iba ishingiye n'aho ihagarariye. Kandi kakwise ufise duruwa mu gihugu urafise duruwa y'ivyure kuri bune vyitare kuri. Iyo rero sasa ibyo mbona hano mu Burundi iwacu iyo mbonye abantu benshi ndashobora nko kuja adewori y'iyi demokarasi batishimira kumwe yiyumvamo demokarasi yuko umenga wategereza kubaho ku ibyigomba byose. Kandi leta nacyo ni kintu kibibereye iraraha yo kutegereza mu gihe baba gitadiriro leta irafata ingingo ikakugororeka gusa ku murongo takwereka iyo kujya kuhagira yari amakosa.
Aho wotanga nk'uturero dutandukanye ga Jean nkaho bamwe nabandi bitiranyije uguhana no kubuzwa agateka kaho.
Yego. Akarohero hariho nk'abashaka babafite nk'iryo babashaka gusaba leta. Aho kubitsa mu bwumvikane mu bakegera leta bakayibaduka usanga bashatse kugira ibintu by'imigumo.
Imigumo kushaka kuvuga iki?
Manifestation nk'akarorero
ariko manifestation itandukanye n'umugumuko kandi mu burenganzira bwa muntu na nibwirizwa nshingiro y'u Burundi riremeza yuko ufise ica saba ashobora kubicisha muri uko kwiyerekana.
Urashobora kubicisha muri uko kwiyerekana n'ibyo. Ariko mugo kagira aho garukirije
iyo hagiye mu kugumuka iyo ba iyo jambo kugumuka rigiye gukoreshwa no kuvuga kuba wagumutse urarengera ku kwiyerekana ugakoresha ingufu ukagiriki tubitandukanye.
Yego. Ndabona nk'ari cyakora bavuga ati bakubara baragira uko kwiyerekana ashaka nko kugaragaza gashuka kawe. Muze nk'ibintu tugenda ukutashaka ukatusanga ugiye nko kunona ibindi by'igihugu. Akarorero ugatusanga uri kurabuza abantu kwigira ku mirimo. Kwigira mu mirimo mutari mutangije ibyiyumviro byose cyangwa mutari mufite byo musaba kumwe. Ahubwo rero niyo leta nayo leta nayo ishobora gusa yukwemera yuko bose ubikora nk'uko iyo bishyize leta irakubicanira hafi yuko ibyo iri kuragira utarenda amategeko.
Hanyuma ukifuza ko mu 2020 ivyo kwifata gute vy'agateka kazi na muntu ga Yoha.
Ewe kubwi wanzi mu 2020 niyumvira yuko vy'agateka kazi na muntu vyotera imbere kurushirizaho biruka. Yego, burya tawurenda.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngahigitega.
Yego, mama mugize neza.
Yego, ijuge America Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sango no munsi twabahaye urubuga gateka kazi na muntu 2019 aho muri kari kifashe gute 2020 munashaka ko biba byifashe gute. Akaririmbo ni munye politique.
Ewe nibukimisi waza iri muto cyane usakwiya mamaza wazutwe mbere tiza dusa yamare ukashitse eurichaye ukashitse eurichaye ipanga ni migano vyigishi abarira 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 Fashe, uchango fasha, ya mari uashite, ni uichaye, iyo kukashite, ni uichaye, tupendera mumi tuka misa mizi, kia mira munda indegi, kiju
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Jean Claude na wenyine turi kumwe ku yundi murongo wa telefone. Jean Claude ikadze muri Murisanga.
Muraho neza. Ubwo muravugana ngo baka Jean Claude ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa ni mu mudugudu Rema ya mbere. Mukozi wa radio ya Amerika mubanye igihe kinini.
Urakoze kandi warakoze
kandi kimaze kugeza kuri byinshi muri rusange.
Warakoze kubana natwe Jean Claude. Agateka kawe karubahirijwe mu 2019 mu bisata bitandukanye.
Radio ya Amerika sivyo ko kereka muje mu Rwanda nkabagabira nk'inka cyangwa ikindi kintu. Naho ubundi byo mwa ibyo mwategerezeho n'ibyo byinshi mu biganiro byose mwakoze muri uyu mwaka wa 2019. Muri iki kintu cyambere maze kubashimira na makuru mukora asesenguye y'ubucukumbuzi. Haba ku nkuru za politike z'ubukungu z'imibereho myiza n'iziterambere. Ku banyarwanda cyangwa ku baturage batuye isi yose muri rusange. Uko buri aradizwe rya Amerika. Natangiye kuyumva mu mwaka w'2020. Nkajya nyikurikira mukishaho amakuru ariko nkayikurikira ndi kumwe n'umusaza yicaye mu rugo akajya avuga ngo amakuru y'ijwi rya Amerika saa 12 no mu rukerera ntashobora kuncira kuko avuga amakuru acukumbuye kandi akoranye ubuhanga na adasobwa atanga akamaro ku bayikurikiye cyangwa ku buvugizi bakoze. Noneho nkura nyumva bigeraho njya ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook nangira kubakurikira n'ubwa mbere mumpamagara. Ese nungurwa numva muri jyewe sisi ukuntu bigenze. Bukiraho muranyakira kugeza n'ubu ndabasavuga n'impo noneho ko radiyo ya Amerika ikomeje kugira ngo iduhe urubuga twidagadure bamwe mu bakunzi bayo bahirya nina ku isi batandukanye. Nangira kuzanya nshikwa mu kiganiro muri Isanga cyangwa iwanyu mu ntara. Nikurikire hari byinshi ngera nungukiramo nasangiza abazayikurikira mu myaka iri imbere igihe naba narasheshe akanguhe ndi umusaza nakibasha kugira icyo nitangariza. Ku buryo niyo muyo n'umuntu ataza ngo iriya radiyo uyivugiraho mu buhe buryo nkamwe ni kuyivugiraho kundi narindi banga nakoresheje kugira mvugire ku ijwi rya Amerika. Nuko nayikurikiranye radiyo no ku mbuga nkoranyambaga kandi nkaba nkura iki nkura nk'isomo ry'amakuru meza itugezaho.
Urakoze cyane Jean Claude.
Yita ku kiremwa muntu.
Urakoze cyane.
Noneho mwagarutse kuri poste muravuga ngo agateka k'izina muntu ngo ku ijwi rya Amerika ku nkuru wenda ngo zakozwe zaba tumeze byifashe gute. Ikintu njye nabatangariza u Rwanda ni igihugu navukiyemo ngo ije yako ya 25 nahohoterwa nakorewe ndetse wenda n'abashatse wenda kurikorerwa bamwe na bamwe. Ibitangazamakuru birahari harimo na vio byarasobanutse bishyirwa mu bikorwa biranakemuka. Kugeza ubu mu nkuru mwadukoreye harimo n'ibintu bashyize kuvuga ngo tuvuge muri uyu mwaka wa 2019 akamaro yaba yarageze. Hadukoreye inkuru nziza cyane. Urugero mbaha ifite imyaka 25 ariko nzi amateka menshi ntabwo bivuze ko ndi umwana umuntu mukuru usobanura z'ubwenge. Hari inkuru za mwakoze muri iyi minsi harimo bariya bari kuva muri Congo ubona kubwiza ukuri babayeho neza babashe kutugeraho mu Rwanda.
Ariko Jean Claude hanyuma muri rusange naho iby'agateka kazi na muntu turetse kuja kuri we canke ibyo by'inkuru byari byifashe gute?
Byari byifashe neza cyane. Mbashimira mfite ijana ku ijana njye ntabwo mvuga gatanu kuri gatanu njye ni ijana ku ijana ku nkuru mwakoze kuri kugateka k'izina muntu.
Urakoze ibyo munsi mwiza.
Hari inkuru mwagiye mukora hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda zatanze umusaruro cyane ushimishije kugateka k'izina muntu. Ahubwo icyo mbifuriza Imana izajya ibamena umugisha, Imana izajya ima imbaraga zo kuvugira ku ijwi rya Amerika kugira ngo nsangize ibitekerezo abakurikira ijwi rya Amerika. Imana izamena kwifuriza umwaka mushya abanje ku ijwi rya Amerika.
Urakoze.
n'abari kure bose bumve ko radiyo ya Amerika yadeye abaturage mu baturage rwagati ivugira ku 149.
Urakoze ubwira umunsi mwiza Jean Claude.
Murakoze cyane. Ubwo ni umukozi wa radiyo ya Amerika Ngoboka Jean Claude aho mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Jean Claude. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari muri muri isanga.
La sagesse de Salomon pour nous offrir un changement. Il nous faut force et solidarité et nous s'aimerons. Un développement durable, mais il nous faut par-dessus tout. Oh Dieu d'Afrique, ton écoute et ton soutien, ton écoute et ton soutien. Dieu attentif à nos appels. Pourquoi sur nos terres tombent des massacres de guerre? Dans des pauvres terres, tombent des familles. Oh Dieu d'Afrique, Dieu attentif à nos appels. Pourquoi sur nos terres tombent des massacres de guerre? Dans des pauvres terres, tombent des familles. Oh Dieu d'Afrique.
Murumva ko abamenyere ikiganiro muri sango no musi cyahinduye isura kwa kane turatuko turavuga iby'agateka kazi na muntu dusa umutumire akuno musi ni mwebwe aho muri twatumiye muravuga igisata cy'agateka kazi na muntu ko mwakibonye mu 2019 hanyuma ningene mipfuza ko kizwa kimeze mu 2020 akaririmbo ni Dieu d'Afrique ka Crispin Ingabire mu Kirundi ni Imana ya Afrika. Crispin Ingabire no mu gihugu cy'u Rwanda dufite Emenegilde kuri ndi murongo wa telefone ya Emenegilde ikadze.
Ego.
Uherereye gahiremene.
Senda mu Burundi mu ntara ya Cankuzo komine Gisakara umutumba ni Ruramba.
Asha abanyacankuzo ntitukibaronka mu makuru yacu turabarondera tukababura akanimero ka buzozura katurungikira tuguhamagara.
Eko nukuri je mwarigeze kuba mu makanya ariko mwayimaze mwese mutampa kanya kandi abashimiye n'abanyacyankozi benzo mike mu bakanya turabasabiye kugira mute muraduha kanya nukuri arike tubaronda ni muto bakanya
tuzoza turagerageza ariko imbere kutubwira iby'agateka kazi na muntu rekuduha amakuru ari mu cankuzo kuko ntamenyesha amakuru wacu acemerewe kudukorera ngaho amakuru yanyu ntituyamenya havugwa amakiga hemeneje.
Nukure aha mucankuzo n'amahoro kuri turashima ariko haherutse kugwa n'ikintu haraguye imvura y'isegenya kayahitanye aba ibintu n'abantu batari bake
ejo mu ijoro.
Ego ku munsi wa Noe
hari amakuru akura mu ntwaro yemeza bangahe bahagize bahasigiye ubuzima.
Nge nkaho mperereye umuntu umwe niwe yahitanywe niyo sanganya hama abandi bararokotse. Ego
hama imirima amazu amashure akenshi yo bibaye hari gihe usanga bya bomagurutse byifashe gute
nkaho mperereye n'ukuri amazu ya nta meshi yasambutse mu kimirima n'ukuri yaragize isanganya ikomeye nk'akarorero ibigori n'ukuri byaramanyaguritse biratukwa n'umuyaga ibindi birapfuna kurika bipfanye n'uko byari bigiye bikura.
Hanyuma abo mu ntwaro hari ico bariko barakora kugira ngo bagarukire kuri abo umva wewe wemeje ko hapfuye umwe ahandi ibindi bikononekara ni igiki kiriko kirakogwa.
Nukuri abo mu ntwaro sinzi icyo ariko barakora sino bapfukira mu kakweri ngerageje kuraba ku bw'amaso yanjye muga ibintu kuri cyarononekaye kuri iyo mvura nteye kwagwe
Singaho gusa no mu gihugu cy'u Rwanda amakuru ari ku mbuga gurukana bamenye amaze kuvuga ko hari 12 bahitanywe n'imvura y'isegenya ngo imvura ngo yari nyinshi cyane hamamaza arenga ijana arabomagurika urumva n'akarere kose go kwihangana. None rero Hemenegilde tugarutse hambavuye amakuru ya cankuzo tugarutse ku vy'agateka kazi na muntu mu 2019 byari byifashe gute aho waciye uko wabibayemo uko wabyumvise uko wabibonye
nkerageje kuraba 2019 cyuko nabibonye uko nabibonye je aho naciye nabonye byifashe neza ingendo dafashe ntawandi ukwara ndaracabutse ibihugu bivanye nk'akarere Tanzania naracabutse turahana imbibe naracabutse Uganda kwe n'ukurije nabonye ari amahoro kuri nta n'umwe yandi ukwara baransabye ibyangombwa ndabibereka iki kweri ni sawa je narashimye Uburundi burabanye n'ibihugu bivanye neza kwe
hamaca kibazo cyo kuvuga ngo abo mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ntiboroherezwa rimwe rimwe ngaho mucankuzo ntakihavugwa
genga ha mucankuzo na cyane cyane ndiko ndavuga ku mutumba wa Ruramba muri komune Gisagara turabanye neza ntazi nta njyane te hari no kuri cyanye n'isimugambwe mudasangiye umugambwe mu meko mutasangiye umugambwe ariko musangiye igihugu nta njyane ndahabona
urakoze muzogume gutyo mu 2020
ego ko twiteze yuko n'amatora azogenda neza kuko nta njyane zihose tuhabona
ubona mwatanguye kuyitegurira
neza cyane batanguye kuyitegurira
urakoze cyane Hermenegilde ngaho mucankuzo
kandi abashimiye n'ukuri ku kiti Amerika ukuntu muduha ijambo mutaraze
urakoze cyane
ndabashimiye no mu 2020 mute mugume uko muri
tuzogumizako
ego mugira umwaka mushasha mwiza nawe ni nziza sawa
nawe ugira umwaka mwiza uzokugiye ntukurye ntuwe
ego
Trafiste urakoze cyane twese na Nicola ku yindi murongo wa telefone Nicola ikadze
Ego ndabumva
uherereye niko
yemerereye hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe
nawe wari wayihimbaje neza
Ego kweri ntari bino heri narayihimbaje neza
duga ku ijambo rero
numvise ko murimo muravuga ku bijyanye n'agateka kazi na muntu ye mu Burundi drama mperuka yo kera ariko nagiye nkurikirana mu radio atandukanye numvira ibijyanye n'agateka kazi na muntu nagiye numvira n'ibiganiro bitandukanye nagiye numva nyine agateka kazi na muntu atari sawa kweri
mu Burundi
cyane cyane nko ku bijyanye n'abanywanyi ibindi migambi harimo abagenda batotezwa bafungwa abandi bicwa nk'uko mwagiye mubishyikiriza ku ijwi ry'Amerika no kuri BBC n'ayandi maradiyo nagiye numva numvise abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu yindi migambwe batotezwa kabisa muri make rero 2019 agateka kazi na muntu ntabwo kagiye kagenda neza kubera abenshi barakubiswe abandi barishwa abandi barafunzwe bidakurikije n'amategeko
aho ni mu gihugu cyahe
cy'u Burundi
hanyuma ukifuza ko mu 2020 byogenda gute
je nifuza ko mu 2020 abantu bagirirwa amabi guhohotera abo batavuga rumwe cyangwa n'abandi bantu ko bokiribwa imanza bagafungwa hanyuma abandi nabo bikababera isomo bakabana neza n'abantu nyine batavuga rumwe je niko nifuza ko byogenda
urakoze ubwira umunsi mwiza Nicola
namwe mugire umunsi mwiza kuri rya Amerika kandi ndabashimiye
urakoze yego ugire impera z'umwaka nziza Trafice na Aloise ku yindi murongo wa telefone ya Aloise kaze Aloise
kuri rya Amerika
twaramutse turaza kwirigwa uherere he
Kigali mu Rwanda
Kigali mu Rwanda ndumva utuje cyane nk'uko mubivuga mu Kinyarwanda uri muduki
neza neza emba iki kibazo cy'ingo cyaje muri rero rya cyane ariko tukashima leta bashyirwa tanga ufasha bitandukanye cyane cyane ko hari aho twagiye twumva amazi yarenganyije imisozi ariko tugashima leta cyane uburyo yabyitwayemo ikabasha kudukora abaturage bamwe na bamwe bamwe babasha kubacumbikishiriza ahantu ndetse ndakeka ahubwo iyi gahunda ya leta iriho yo gukura abantu mu manegeka nubwo abaturage bamwe na bamwe batabyumva irinda nayo ariko sikeneye cyane cyane ko umwe ndakiribaza iyo bataza kuba hari bamwe babimuye hari guteza ikindi kibazo ndakeka imvura yagiye byari kuba bibi cyane birengeje uko iyo minsi byagenze
ni byifashe gute neza na nezaga alui mu Kigali hose hose niko bimeze yumvura abanyishye cyane
ntabwo ari hose hose ni mu bice bimwe na bimwe ntabwo mbese ari Kigali hose ariko hari aho yirasiye imvura yaguye muri Kigali hose ariko hari aho yirasiye cyane ariko ntabwo nta gikorwa cyatse cyane cyane ko hahise habaho ubufasha bwihuse rero turashimira babikoze kugira ngo abaturage babashe kubakorera nayo mazi yaragiye kubangiriza
turahojeje imiryango yabuze twongera tubihangayikisha mu mukomere
ishuri ya Amerika turabashimira ku biganiro byanyu mudahwema kuduha kandi urimo komeza mukomeze ibiganiro byiza turabashimira cyane tunabifuriza umwaka mwiza wa 2020
hanyuma urakoze nawe uzogira umwaka mwiza w'2020 tukibaza yuko uri kurana usozera neza mugabo tugarutse kuvyo twariko navyo hambavu yiyumvura utubwiye ga aloyi igisata ca gateka kazi na muntu urakivuga kwiki uko cari trifashe mu 2019 ngahe wanyu
rege igisata kazi gateka kazi na muntu hano iwacu Rwanda nta kibazo nabonaga bifashe neza nge nkuko bagenzi banjye wenda bambangije rwo bagiye babivugaho bifashe neza abaturage bahutanijwe ubuyobozi bugenda bwegera abaturage mu buryo butandukanye yumva byose byaragenze neza
urakoze cyane kandi tunagushimire ko wabanye natwe imiganiro byacu bitandukanye twibaza ko mu 2019 tuzogumana na mu 2020 urantunga nimwe na rimwe biragora ko umuntu aca ahindura umwaka ugo nyene nashaka kuvuga 2020
tuganira ku nama zitandukanye namwe mbifuriza umwaka mwiza w'2020 kugira ngo nabagendekere neza n'abandi banywani b'ibiganiro bikabahe hirya no hino ku isi.
Urakoze cyane. Yego, turafise na twese na Evariste Kadze.
Namahoro.
Yego, uherereye Evari.
Ibujumbura.
Noweli nziza.
Ya twese nanjye ndayibipfoje
cyane. Wayihimbarije he?
Ndo twayihimbaje mu rugo nyine kubera nyine ubunye urabona biragoye.
Ni biki bigoye?
Ushaje nti ubukene ni bwinshi ubunye ni atari.
Igikuru ni ukwicarana nabo ukunda yuko ibafise ukaba bafise hagufi nta gisumbico.
Yego bagageje kuboneka nyine abo abagenzi bamwe bageze bagageje kuboneka aho tuba tubana hafi nyine hanyuma turicara nyine duke dushoboye kuboneka turadusangira uko biri kose
nico gikuru
yego
hanyuma Gaivari gisata ca gateka kazi na muntu urakivuga ku iki mu 2019 2020 urashaka ko kizuba cifashe gute
mu gisata ca gateka kazi na muntu mu 2019 mu isanzwe yembona cyage kiravugwa ko utuntu twese cyane gose tumwe two tunenge bamwe bavuga ibi abandi biri yanye ugasanga kenshi biragoye gutahura umuntu ariko arabyumviriza mugabo umuntu akaranye akabona biragoye ariko ntabyo guma hahandi nyene dushaka gutera intambwe nyene turabe yuko nimiburi ivyabaye nko muri 2019 ivyo bivugwa tumva hirya no hino canke tubona biko birabasha bivugwa twifuza ko bitosubira kabisa yaka amahoro yuzuye menshi cyane dushaka kabisa bikagenda neza Murabona nkuri ko yabwiye ko nawe nyene murahimbaje muhira mu minsi wasanga twahimbaje hamwe n'abandi nyene bivumi hitandukanye tubyohewe
mhm
atwitaye mijoro twiryoherewe kabunye umuntu nyene yahimbaje mu rugo yavuga ati hageze na saha 2 ati ni hatari
Hanyuma kugira ngo ivyo bihashike ayo mahoro washimangiye uruhara rwa bamwe n'abandi n'urwa abanyagihugu abari ku butegetsi abataburiko n'urwahugo ruhara
bo cyane no herako bari ku butegetsi n'abataburiko tumbanje kubangira gato yo kubanyagihugu mbanje kuvuga ko bari ku butegetsi n'ababuri n'abataburiko ariko bariko nabo bari bashaka kubujyako Jewe ico nobona nk'umunyagihugu muto yinobona nk'impanuro basinogira nk'akajambo gatoyi notere kubya twironke ayo mahoro kubya tubona ko gateka kazira umuntu kacyose bakuvugwa ko ibintu byinshi koko bagaho nyangwa kino bakaisha ko bakumvikana ku mpande zose bakumvikana abanya baburiko bakabona yuko nuri yataburiko akeneye ijambo kugira nyine bavugane baramenye botanga amahoro kuko nabona abanyagihugu nawe abanyagihugu barakareka gushiramo amanani zagenze cya brand of fair bakavugana nabo nyene bakicana kabisa bakaraba ko bodwa amahoro n'umutekano tukabona yuko nyene bimeze neza n'agati akazi na muntu ba kakubahirizwa bikwiye kabisa
urakoze cyane Evariste ugira umunsi mwiza
murakoze cyane namwe
yego uzokomeze ubana n'ijwi rya Amerika nk'uko wabanye nayo mu 2019 turase na Emmanuel ku yindi murongo wa telefone Emmanuel ikazi
yego
akazina ko bakunze kugaha bavutse mu misi ya Noel we wavutse mu misi ya Noel
la vutse mu misi ya Noel ku itariki 25 ariyo munsi wa rejo mu 2000 nibwo navutse
mu 2000 urumva rero wewe ejo uretse ko wagize isabukuru warikura nahimbazana Noel wahimbaje Noel n'isabukuru yawe y'amavuko
Ndiyo kwabi kwari mu. Nabye banje tujye mu bishimo mbese n'imijyango twese twiye hamwe.
Hanyuma ico gisata c'agateka kazi na muntu naho urakivuga ku iki nivyo twarimo.
Uko nakivuga uburiya. Ndiyo mukuru y'umwaka.
Mwagwanye ibintu byinshi.
Ari imbyo twagiye dusa muri uyu mwaka. Tuzatangira umwaka wa 2020 tumeze neza tutangire na ari na kimwe. Ndiye kwiyemeje muri uyu mwaka ngo tuzatangire tumeze neza.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Namwe murakoze.
Ndi kumana nawe uratwumva.
Ane mwaramutse nka kuje muri Amerika.
Twaramutsikanye amahoro n'Imana.
Yego cyane Imana ibahezagiye n'inziza.
Uherere hega ndikuma.
Neza ndi mwembe ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania.
Ha, ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania yavuze ko byinshi babitubarira. Mu vy'agateka kazi na muntu.
Reka bijya biro byo byose no kubona bivuga ko agahanga kanje ni gato gusa kimwe cyo novuga.
Ngo ufise gateka rindi ruguma.
Na urabizi icyo navuga gusa kimwe kubyerekeye imiti twadusanzwe tuko twashimana yuko ikibazo giheze hariho ishyirahamwe ryibita Kimu Mediko iryo shyirahamwe ryari ryinjiye kugira ngo ridufashe rikure ishyirahamwe rya Red Cross Tanzania ariko rero inkuru y'incamugongo iryo shyirahamwe rya Red Cross Tanzania niryo ribandanyije kurira ngaho ku bitaro mu makambi ya ngaha iwacu nk'umurenga Nyarugusu na Gatendezi iyo shiramo kuzinsana aho umuntu agwara imiti ya malaria ntivugwa abantu bagenda ku mafarmasi amafarmasi ari imiti ya kaivaride urumba na kuyaturahanga ise cyane abantu biriko barapfa turahanga ise gose kugerekeye iyo shirahamwe ya leduko bakavuga yuko bakavuga yuko mu bisanzwe imiti yaheze mu kwezi kwa 12 batse guzumba zo cyangwa cyangwa bishasha mu mwaka utanguye urumva kutangura z'abantu bagumaga ya kabiri yose turahera ni ku Imana
hanyuma gaze kiye urumva ico ni gisata camagara y'abantu nubwo navyo nyene biza mu gateka kanyu kubariza gateka kanyu kuko umwe wese ategeza ku n'uburenganzira bwe bwo kuvugwa nk'impunzi muri rusangi uwo kubaza ati 2019 impunzi zahungiye makamba atandukanye muri Tanzania ivy'agateka kanyu vyarubahirijwe byari byifashe gute mu 2020 mushaka ko bimera gute
cyo kibazo nakubwiye tusagahanga gasozi mugabo gusa si cyiza ntikifashe neza gusa ngereje ndaho gusa ibyo ku telefoni nimwashaka murandagira ku ruhande rw'uwanje kugeza ku telefone live kubera ubwoba hanyuma nagomba nduge ku kibazo nyirizina marijimo cy'abatumire b'uyu munsi
zari byo by'agateka kazi na muntu zari byo by'agateka kazi na muntu
ukuri mwaka mu mwaka wa 2019 nikifashije bwa gatoyi
ha mugashaka ko 2020 byo genda gute
mu 2020 yuko ibintu byo bakugaragara ufate nka mu gateka kazi na muntu twebwe cyangwa tugihunga gabe kabyaje rugushu kandi sanze dufite dufate nk'abacamanza gasuru baraza na abantu bakoze amakosa bagatwara gasuru bakaja kubura muri muri mahakamanza ibyo byo kwibona kera urumva nk'ibyo yose bari gutera amakenga abavuga ibintu biriya urumva abapfa abagenda bakavurwengero iperereza kuba mu nkambi n'ibindi by'ibintu byinshi urumva ugasanga twe twamaze kukononekera imitwe twarumva turaburyo tuca kuja mu gihugu hariyo gusanga ni ibyaha ibibazo nyine kuguma gaho ugasanga ni ibyaha ibibazo tukaba twiha imana tugakira sha n'isabisho za twa twese uraba rukuri basi wakoze ikosa karihanirwa
urakoze
ucyangwa nawe ntajyana n'icyo kandi wakoze ikosa
urakoze cyane
yuko bari mu rundi akaca bico kintu gusa ubwoko bw'igihugu
urakoze ubwira umunsi mwiza ndi kumana urakoze cyane gose niro kuri ndi kumana duce dusozera ikiganiro muri sanga cuno munsi mwumvise twari twashimikiye kubaha ijambo kugira ngo mutubwire iby'agateka kazi na muntu uko vyifashe imisi yose ya kane muri sanga turabishimikira ko twarabishimikiye ko mu 2019 tuzokomeza mu 2020 inshuti bakunzi bacu tubashimire ko mwabaye benshi mwabanye natwe mwaduhaye amakuru mwaragize ivyo musesangura amakuru yacu atandukanye mwatubereye abatumire mwatubereye byinshi ibiganiro byacu ntivyari gukunda tutabafise mwarakoze cyane twibaza yuko tuzokomeza gutyo mu 2020 dukorana yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu hamwe na Jeanine bari kumwe mu hinga bw'ivyuma Diane na Hazwe nari ndemesheje muri isanga ino munsi ndabike banure nongera kubipfuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo mugire impera nziza z'umwaka wa 2019 mwitegura kwinjira mu 2020 utwashoboye kudakemuka muri 2019 tuzokemuke mu 2020 mwirigwane imana mu banyu no mu byanyu ndabasigiye kano karirimbo We're moving right out of Babylon, and we're grooving to our fatherland. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta. Ndanya kumviriza ijwi rya Amerika.